Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiri wa nchuti na mwema kunzi ba radio Nzamba gateka kawe kazi wa makuru kuru musi wa gata tutu wikina kila zuja chumini muna nizero numa kawe mbili na mwema na gata tutu wa makuru wa tegurie agizwe ningi ingo nguru nguru uzikurikira haragawo babiri wo muri komine n'intara muyinga baraye mu minwe y'igipolisi kuva kuri wa kabiri abagabo bagirizwa kwimba inzahabu ibitemewe n'amategeko nk'uko bivugwa n'abajejwe intwaro muri yo komine icuka na cyose cyiza hagati y'ugwego mpanuza jambo be na mustante arongoye komine ya mukaza ugwego nyobozi kuyo komine rumaze iminsi rugoyagoya kuko biri mwikete urongoye iyo nama mpanuza jambo yandikiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura kuruno uwa mbere muraza kubikurikira muri ano makuru ibiri muri iryo kete kwikambi y'impunzi ya murongwe naho iri mu gihugu cya Congo haribonekeza umubano mubi hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe aho bigeze abarundi ko basigaye batinya kuja gusoroma imirima yabo kaze mwese mu kanya twinjira mu idonizo ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Kado Nzamba gatika kawe ndasubiye kubaramutsa duhere mu buraruko bw'igihugu hari abagabo babiri bavuka ku mutumba Kibari ni zone Mugano komine n'intara ya Muyinga bari mu minwe y'igipolisi kinyamirama biguhera kuri wa kabiri bakaba bahagaritswe n'igipolisi bariko bimba inzahabu ibiciye ku bintu n'amategeko y'igihugu nkuko bimenyeshwa na musitante wa komine Muyinga Amede Misago avuga ko iyo ngendo ariyo gutuza Signorine Nijimbere
Terence Ntirandekura w'imyaka 40 na Nestor Ntirandekura w'imyaka 30 nibo bafashwe n'igipolisi gifadikanije n'intwaro bariko bimba inzahabu ku mutumba wa Cibari w'intara ya Muyinga. Musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago avuga ko bagiye gushengezwa imbere y'ubutungane mu ntumbero yo kubahiriza amategeko no guhasha iyo ngeso. Amede Misago asaba abanyagihugu arongoye kubahiriza amategeko ngo bavavanure n'ingendo yo kwimba inzahabu bidaciye mu mategeko ngo kuko ubutare n'inzahabu zirimo ari itunga ry'igihugu. Aributsa kandi ko abemerewe gucukura inzahabu bategerezwa kuba bahurikiye muri koperative yasabye uruhusha rwo kwimba ubwo butare kandi ikaruronswa.
Signorine Nijimbere urakenuye amakuru twategetse wandanirize mu gisagara cya Bujumbura ahicuka atari cyiza nkuko nari meje kubabwira hagati y'ugwego mpanuzwa jambo kwa komine ya Mukaza na musitanteri arongoye iyo komine ya Mukaza. Ugwego nyobozi gw'iyo komine yo mu gisagara cya Bujumbura rumaze iminsi rugoyagoya nk'uko biri mu ikete urongoye iyo nama manuza jambo yandikiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura hari kuri uyu wa mbere ikete irega musitanteri ko afasta ingingo zitabereye atagishije inama iyo nama zo jambo ya komine Mukaza. Bamwe mu banyagihugu baho bemeza ko musitanteri akingire kibaba ku nyungu ziwe bamwe mu barongoye amakartie bigenza ukutariko ni nkuru tubaza Alexandre Nyungweko.
Anike Nsabimana arongoye inama mpanuza jambo ya komine Mukaza niwe yashize ahabona uburongozi butabereye burangwa muri komine ya Mukaza irongowe na musitanteri Renovasi Ndayihebura. Iketa iruka kwandikira mukuru w'igisagara cha Bujumbura yagiriza uwo musitanteri ko atigera yubahiriza ibyo urwo rwego manuzwa jambo rusaba ku nyungu za komine. Musitanteri we ngo agashyira imbere inyungu ziwe bwite. Ibikorwa by'iyo nama ngo ntibisiba kuburabuzwa Mugukura kubutono nizivyirwa ivyo abagize inama mpanuza jambo bashikirije mustaneri akavyamirira kure. Uburero butangwa muri iryo kete riri mu minwe y'urongoye igisagara ca Bujumbura ni imyidogo iri mu banyagihugu kubijanye n'ishyirahamwe rijejwe gukura imicafu mu makaritie bigiye komine ya Mukaza. Mustaneri yishuye ko icyo kibazo kidashobora kwigwa muri komine arongoye n'umunyagihugu abangaho muri komine Mukaza. Tumubajije ko ibiri muri iryo kete atari gushikuza, yishuye ko ibibazo mu burongozi bw'iyo komine byiraye.
Komine ya Mukaza ntigowe n'ibyo gusa, yagowe n'ibindi by'intwaro bitabereye na gatoya, kuko ntibiherutse kuba muri karitsiye Mutanga Sud aho Jojo Kaciwaho yagiye mu makosa atagira izina, biboneka ko akinguye ikibaba n'uwo musantere. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura atanga itegeko ati ibitungwa vyose n'ibiva mu gisagara ngawe w'ingurube zikaguma mu nkombe za Ntahangwa, amaganga n'amase byose bitendera muri Ntahangwa, kandi bazi inkurikizi imbi mu bijanye no kubungabunga ibidukikije, ibinyabuzima byo mu mazi. Arabura ikimuhana, musantere barabana babana aho nyene kumugoboka, akagira nabi abenegihugu, arasisa imbuga akubitiramwo abantu.
Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa radiyo Inzamba Gateka kawe, twarondeye musantere wa komine Mukaza Vasi Ndayihebura kugira ngo agice avuze kuri ivyo aregwa n'urwego mpanuzo jambo rwa komine arongoye, ariko ntiyashimye kwitaba telefone yiwe.
Alexandre niwe ko tukiri muri ico gisagara ca Bujumbura, bamwe mu banyagihugu wo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bidogera abarongoye iyo komine ko ataco bariko barakora mu gukura imyavu yuzuye pubel zashizweho niyo komine. Pubel akaba ari bijya bikono bashiramwo imyanda. Amezi abaye atatu iyo myavu idasombwa n'ishyirahamwe ryo mu gisagara ca Bujumbura rijejwe n'inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Mukaza berekana ko imyaka hafi ibiri iheze abashije intwaro bashizeho ibibanza batamwe imicafu Pubel Republike muri mu Gifaransa, ibyo yarara igakugwaho n'ishyirahamwe musantere wa komine ya Mukaza rero Basayebura afisemo umutahe amezi abaye atatu bidakugwaho nk'uko uwo no munyagihugu abivuga.
Haraheze rero amezi arenga atatu atawozi kwari iryo shyirahamwe rya musantere wa Mukaza Renovasi Ndayihebura rizobikura canke ko ari imodoka za meri zizobikora, mugabo amakenga arahari ku benegihugu bose muri komine ya Mukaza.
Ingaruka mbi ngo zabaye nyinshi, abanyagihugu bakagira ubwoba ko bofatwa n'indwara zitandukanye ziva ku isuku rike.
Kuko murabona bishingagiye ku mfuruka z'amabarabara henshi, iruzura ikanuka ikaboreraho kugeza naho ubona imwe zikoragurika, urumva yuko imyanda ishobora gutera mu mazu begeranye asanga neza n'indwara ifatiye kuri iyo myanda zirabayemo.
Radio Inzamba Gatika kawe, twarondeye musantere wa komine ya Mukaza Renovasi Ndayihebura kugira ashikirize ikiriko kirakogwa kugira imicafu ivanweho, ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Mu ntumbero yo gutunganya igisagara kirimo isuku, uyu musantere nyene niwe yashizeho umugambi mu mwaka w'2021 wo gushyiraho ibikoresho bashyiramo imicafu Pubel Republike mu bice bitandukanye bya komine Mukaza, izo nazo zikaba zirenga 170.
Urakoze Josephine Johnson Nkunzimana mu kanya amakuru tuyabandaniriza mu gisata cy'indero.
Inzamba.
Ikibazo kiri ku ishure shingiro Ecofo Gatwaro chaturutse ku manota y'igice cya mbere cy'umwaka ku bana biga mu mwaka w'icyenda kuri iryo shure, kiracari kure yo gutorerwa umuti. Urugendo rwarutegekanijwe n'umuyobozi w'indero muri komine Kayogoro rwarasivye abavyeyi babona ko atashaka ririho ryo gutorera umuti ico kibazo. Bonfis Niyongere.
Abavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro rya Gatwaro muri komine Kayogoro y'intara Makamba babona ko ikibazo kiri hagati y'abanyeshuri n'umuyobozi w'iryo shure Manirampa Albert gisa n'icabaye akananira abahinga. N'urugendo rwari rutegekanijwe rw'abarongoye indero muri komine Kayogoro rwarasivye ngo nuko umuyobozi w'iryo shure ari ku musego. Abavyeyi bakabona ko urwo rugendo rutari gusiba kuko bari kumviriza komite nshingwashure. Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura muri bamwe mu bavyeyi bahabwa n'abana babo ubu ngo abigisha bamari mu tunama tudahera two mutugwitugwi, bikaboneka ko ibibazo biri kuri iryo shure ari umurengera. basaba abajejwe indero harimo n'umushikiranganje w'indero gutorera umuti ico kibazo kiri kuri iryo shuri rya gatwaro muri komine Kayogoro ngo ahandiho bazohava bitura ibiro by'umukuru w'igihugu
twari twiketse ko ugejwe indero muri komine ahashika kuri iryo shuri ariko n'ubu tukaba tubona ko ibasiye n'ikarata bari kuyishyura tuzi uko ugejwe indero muri komine byamunaniye tuzi uko bagejwe indero mu ntara byabananiye hapfa tubasaba gushikanira imbere ushikiranganje w'indero Sanghe, umukuru w'igihugu kuko ikibazo cyabaye ku ishuri shingiro rya Gatwaro abana mo gatanu de ntibabwiwe amanota inyuma yaho bahavuye babwirwa amanota kabaye amanota yabwiye ababyeyi batabanje kudutuma abana twarumvise ko babwiwe amanota ababyeyi batandatu yesu ko tujye twumvirize amanota abana bahawe rero ibyigwa ntibihaye bigenda neza ku iyo shuri nayo twasabye rero abajejwe indero bikebuke ashe kujya shuri bakemura ibibazo bihari bitari uko naho tuzokwitura icyubahiro sebarundi umukuru w'igihugu kigukemura ikibazo biri ku iryo shuri
mumenya ko inkomoko z'izo ngorane ziri ku ishuri rya Gatwaro muri komine Kayogoro y'intara Makamba ari amanota yo mu gice cya mbere y'abana yo mu mwaka w'icyenda bataronse kuva baja mu kiruhuko gushika abasubira atangura igice cya kabiri bivuye ku mpapuro z'amanota bavuga ko zatakaye mu nyuma umuyobozi w'iryo shuri akaba yahavuye aho uburenganzira umwarimu wundi atari wujejwe iryo shuri gutanga amanota ubona bakimurirwa muri indi shuri abanyeshuri n'ababyeyi babo bakabona ko ari amanyanga uwo muyobozi yakoze bagasaba nyabona ko yohava akabogozwa kubera ayo makenga yose uruganda rwa Kadinzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone Jean Paul Hacimana umuyobozi w'indero muri komine Kayogoro ariko ntiyashoboye kwitaba telefone yiwe ngendanwa
Profesa Niyongere urakenuye mu gisata cy'amagara y'abantu ni kuri inkuru iciye ku masonga abanyororo mu ibohero rya bubanza bahora bagwaye ikiza cya coronavirus barenga ijana barapimwe kuri uyu wa kabiri basanga abakigwaye ni batatu gusa bakaba bashima ingene abaganga bo ku bitaro bya bubanza babakurikiranye ariko bakagumana impungenge ko n'izindi ndwara zishobora n'ubu kubafata kuko batararonka ibyo bafungura musozera no makuru dukubitire mu gihugu cya Congo mu makambi y'impunzi aho ibonekeza umubano mubi hagati y'impunzi z'abarundi bari muri site ya Mulongwe muri Congo iharanira demokrasi n'abakongomani b'ubwoko bw'ababembe aho bigeze abarundi basigaye batinya kuja gusoroma imirima yabo bakaba bamaze iminsi itatu bugaranywe rimwe na rimwe abo babembe bakunda kwirara muri iyo mirima bakayisoroma canke bakayitemakura n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
abo barundi bari muri site ya Mulongwe bavuga ko bamaze iminsi itatu badasohoka kubera gutinyirira umutekano wabo ushobora guhungabanywa n'abakongomani b'ababembe uwihirahiye akaja gusoroma arakubitwa Gashaya umviriza umwe muri izo mpunzi
ni ukuvuga turamaze iminsi ishika kuri itatu kugaranywa hanyuma muri iyo minsi itatu irangiye uyu munsi baduha batubarira yuko baturekuye uno munsi n'ejo ariko twa tumaze kumanuka dushitse mu mirima habaye ikibazo abenshi birukanywe mbere hariho n'uwafatiwe mu murima w'itomati aranakubitwa asaba imbabazi cyane ashaka ko bopfuma batwara itomati ariko bakamureka
bavuga ko ababembe babahindutse kuko bahora babakotera basaba ababarongoye kubafasha kugira ngo basarure umwimbu wabo n'ubu nyine tumwumvirize
twebwe ejo dusaba kuko udufaranga twose baduha muri pane dushatse tujana muri iyo mirima yabo tukabakotera none bigaragaye neza ko baduhindutse twe dusaba senere na hafere itugirire ingufu hamwe n'ubutware budufaranga muri kambi bugire ingufu kugira ngo turabe ko twosarura utuntu twacu
uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarondeye ubuserukira izo mpunzi kugira ngo gihe avuze kuri iryo totezwa ntitwashoboye kumuronka
Pierre Gahungu urakenuye nino ngaha duciye dusozera amakuru twari ko turabashikiriza mwahoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira nshimire bagenzanje bamfashije kuyegeranya Eddie Claude Linazo nariko ndabashikiriza ndabifurije kugira ibihe byiza aho iwanyu naho ubutaha